Mwakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze muri no makuru mu kirundi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge no gukingira abaguzi BBN kiragabisha ama station atanga igitoro kidakwiye nivyavugiwe mu nama y'umuyobozi mukuru w'ico kigo na bene ama station kuri uyu wa gatanu Samuel Ndayiragije akamenyesha ko mu kwezi kumwe gusa amafaranga agera ku miliyoni 70 ariyo yaciwe nk'amahadabo kubagiriwe n'amakosa hagataho bene amastation nabo ntibahakana ko amakosa nk'ayo abaho leta y'u Burundi irasabwa kuva mu majambo mu gutanga amasango yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ngo ahubwo igashyira mu ngiro uwo mugambi bivugwa na Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi avuga ko kubona imyaka irenga 10 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombira ngo gushika ubu ikaba itarasanurwa Mbona gahombo kadasanzwe ku gihugu mu by'ubutunzi n'imibano baridoga ko Regidezo ibaronsa amazi gake mu ndwi ni bamwe mu banyagihugu wo muri karitsiye jabe mu gisagara cya Bujumbura baganiriye n'isanganiro kuri uyu wa gatanu bakavuga ko amazi aboneka rimwe mu ijoro nk'isaha y'umunani cyangwa isaha y'icyenda z'ijoro ibiheza bigaca bibagora bagasaba Regidezo kutorera umuti icyo kibazo muca mubikurikirana mu idoni ryo ryano makuru ahagarariye mu buhinga bw'ibyuma na Alphonse Kubwimana kuri mikrone ya Alexis Ndayisenga Katz Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'imigenderanire hari intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zakiriwe ku muhinga mukuru uyu wa gatanu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yo guhura n'umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi kuri uyu wa kane amakuru dukura ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI avuga ko baganira ku bijyanye n'umutekano wo mu buseruko bw'igihugu cya Congo ngo bakazoca bashikiriza ikigeranyo cy'urugendo rwabo kirimwo ibyiyumviro bitandukanye mu nama ikurikira y'uwo muryango izoba hagati muri ruhuhuma ya Dizabeba mu gihugu cya Ethiopia nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru amastasiyo atanga igitoro kidakwiye aragabishwa n'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge no gukingira abaguzi BBN mu nama y'umuyobozi mukuru w'ico kigo na bene amastasiyo kuri uyu wa gatanu Samuel Ndayiragije amenyesha ko mu bikorwa by'isuzuma bamaze mu iminsi hibonekeje ko hariho ubusuma budasanzwe muri iyi minsi aho ngo abafise imiduga bahabwa amaritiro adakwiye ayo bategerezwa kuronka umuyobozi mukuru wa BBN akamenyesha ko mu kwezi kumwe gusa amafaranga agera ku miliyoni 70 ariyo yaciwe nk'amahadabu kubagiriwe n'amakosa bene amastation ntibahakana ko amakosa nk'ayo yibonekeza ariko bagasaba ko muri BBN boshikira aho bakura igitoro kuko ngo nabo nyene bishika bakabaha ibidakwiye ni nkuru tubaza Francine ndiho kubwaye
abene gihugu barabidogera cyane uyu munsi henshi Baba igitoro kidakwiye
abidogegwa na basanzwe bafise amastation atanga ibitoro mu nama n'umuyobozi mukuru wa BBN kuri uyu wa gatanu ashikiriza kubu bahagurukiye ubwo busuma biboneka neza kubu bwimonogoje gusumba
turabiye ibibanga mu gisagara cha Bujumbura tukaraba nibiba hagati mu gihugu hose ni nkacho kimwe ni kuri kubera ubukene bw'igitoro buhari harimo ukwikika mukiza cyane cyane kubera yuko abene gihugu badafise isaganirizo bagikeneye cyane twebwe rero ko ikigo tujejwe gishinzwe gukingira abaguzi igakira kingira n'abadandaza nabo tubonye ko kuye kuva hasi kugira ngo iyo ngendo ihagarare yo gusahura abaguzi ku mastasyo aya mapompa koreshwa ngaha mu Burundi na mapompo yoroshe guhindura bagiye harya hari biharuro baraza ahantu bafyonda ukazusanga ipompo yari kwiriba ricivye bimeze neza iyo batubongerera gihe bihuta bagaca bafyonda ibiharuro bazusanga bimeze neza
bene amastasyo nta kinini bashima kuyivuga ko ariko ngo barazi kwayo makosa baho hakaba n'abasaba ikigo BBN ko nyabuna cyokora ayo masuzuma ategujwe iyo nabo bagurira ico gitoro kuko haragahaze
murabe inzira zose mbega ubwo busuma buzana nahe n'ababukuru mbega iyo abanabo bagurira bimeze neza kwama twabisabye kujya muja ku mastasi dufashe mugende hariya mu madepo ntimuteguze naho nyine kujya n'abakiriya atari giye babahamagara gendayo kandi ntimurinde kubandikira gendayo kubera biva na hariya.
Samuel Ndayiragije umuyobozi mukuru wa BBN aravyemera ko bizokogwa no mu bakozi b'ubwo rwego kandi rukingira abaguzi biravugwa ko harimwo abagibiturire gutyo amakosa bakayareka karengana. Ivyo umuyobozi mukuru ntabihakana kuko yemera ko hariho nabamaze kubihanigwa. Bene amastasyon baciwe hadabu bakaba bahawe kiringo c'indwi imwe gusa kugira babe bayarishe mu kwezi kumwe bakaba baciye ayagera ku miliyoni 70 kandi ngo amasuzuma agiye gukogwa ijoro n'umurango mu gihugu cyose.
Urakoze Francine ndiho kubgayo bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Jabe mu gisagara cha Bujumbura baridoga ko Regidezo ibaronsa amazi gake mu ndwi. Abaganiriye n'isanganiro kuri uyu wa gatanu bidoga ko ni amazi abonetse ari mwijoro nk'isaha 8 canke 9 z'ijoro bakamenyesha ko ibyo bitaborohereza bagasaba Regidezo gutorera umuti ico kibazo. Akamo gategwa kandi n'ubutwara quartier Jabe yemeza ko yamenyesheje ico kibazo muri Regidezo. Tubaze Sheira Irambona.
Kera yahora bora mugabo bukeye akaza mu gitondo
twa abo bantu ni bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Jabe bidoga ko bamaze igihe kirenga amezi abiri Regidezo itabaronsa amazi nk'uko byategerezwa. Bakavuga ko iyo Regidezo ibikoze ibarumurikira amazi mu masaha y'ijoro ivyo navyo bikaba bitaborohereza.
Niyaje akaza mu ijoro nka saa 9 saa 8 z'ijoro atamuntu abyuka.
Urumva ko ingorane zica ziba nyinshi rero zisuku ingorane zo kuronka amazi yo gukinjika amazi yo kumesa amazi yo koga ikanyene ivyisuku byo byo bice murumva ko bica bigorana.
Mu gihe barinda kuvyuka mu masaha akuze canke kuriha amahera kugira baronke amazi abanyagihugu basaba Regidezo gutora umuti w'ico kibazo.
Regidezo ko yo dufasha nyumba ari byo mavya foye bakabisubiramwo kugira turonke amazi.
Dusaba Regidezo turanasaba n'abajejwe intwaro bavuga ingorane aho ziri ari pane bavuge ati turiko turakora yabereye turiko turakora kwihangana ko twaramaze no kwihangana bo tumenyesha ati ryari ingorane muri mwe muzoyivamwe.
Ubutwara quartier Jabe akaba amenyesha ko ico kibazo bakizi kandi bamaze kugishikiriza muri Regidezo mu minya ko iruhande yayo mazi hariho kandi ibipoto bishigikira insinga za Regidezo bisigaje gato ngo bitembagare kwibarabara bitiriye Nyamurenza kubgaho abanyagihugu nishobora gutera isanganya hamwe atacokogwa na Regidezo.
Urakoze Sheira Irambona. Turondeye abo mu gisata kijejwe kumenyesha makuru muri Regidezo bamenyesha ko ico kibazo bakizi kandi ko bariko baragerageza kubatunganiriza. Makuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi kubona imyaka irenga 10 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye gatokombera gushika n'ubu ikaba itarasanurwa na gahombo kadasanzwe ku gihugu mu by'ubutunzi hamwe n'imibano bivugwa na Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi aho asanga kwabaye kunanirwa kwa leta. Uwo muhinga mu by'ubutunzi asanga kandi harabaye ingaruka mbi mu by'ubutunzi kubera amakori n'amatagisi bitatojwe kubera urudandazwa rukogwa uko ariko kose mu gisagara cha Bujumbura. Diomede Ninteretse agasaba leta ko yova mu majambo mu gutanga amasango yo kubaka iyo soko ahubwo ngo igashira mu ngiro uwo mugambi. Kurikira Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi.
Ingaruka nyinshi cyane kuko iyo soko ya Bujumbura ryari ihuriro ry'abantu benshi cyane kuko murazi ko yari yubaswe ku kibanza kingana na hectare ashika 3. Hanyuma bakavuga yuko hashobora kujamwo ubuzu buto buto bwo kudandarizamwo bushika 700. Ugeranije rero urumva imiryango ibyo 700 biba bitunze na cyane cyane ko usanga abona badandaza gusa ariko abaronkera ibikorwa bakaba ari benshi cyane. Aho ni kuvyerekeye ubutunzi amafaranga yari kwinjira mu gihugu agenda gabanuka kuko murabona ko n'igisagara cha Bujumbura kitasubiye gutera imbere kuvaho isoko ya Bujumbura ihiriye na cyane cyane ntibihutire no kuyisanura naho bari kuyisanura bisanzwe abadandaza bakaba barayikoreramo. Icyo umuntu yovuga nuko mu gihugu dufise ibibazo by'ubutunzi aho usanga ubushobozi bw'umuguzi bugenda buhera bugenda bunyunyuka, ntivyumvikana ingene iyo soko ubuye itokogwa kugira ishobore no guhera imbere yuko mbere n'amafaranga aboneka nayo menshi cyane aho shobora gukogwa hakabarakoregwa kugira bajya bagore n'abajene baguma batembereza utuntu ngahe inyuma y'isoko biboneke ko bakeneye na cyane cyane aho bakorera n'abandi bantu bose butanga amafaranga. Kudakorera isoko ya Bujumbura ni ibintu je kubwanje bitumvikana kuko na cyane cyane mu gihugu usanga ari ahantu abantu bose bashikira ukaraba rijya suku rihari ukaraba bijya ibibazo byose turirwa turavuga bikabona ko ingingo zofata kugira isoko ya Bujumbura ikogwe kandi ishobore kwinjiriza amafaranga igihugu. Isoko rya Bujumbura Jesse mfata ko ari mbere ugucegwa gusa mfata yuko ari ukudakora canke gusa shaka guspekira ku badandaza amwe amwe kumbure bubu najya soko ikoze ibiciro vyogabanuka hajya impande y'isoko. Murazi yuko ikibanza cy'Bujumbura kizimbye cyane ari kujya soko ya Bujumbura gihe cokogwa ibibanza biri impande byoca bizimbuka rero kumburuka hakaba kumbura nk'abantu bari mu nzego boba bahe ndwa n'abadandaza kugira bashobore kureka iryo soko ntiyubakwe no cyane cyane ko bibaza ko bohomba.
Umwuga wo gushariza amabarabara n'inzu mu bibanza bitandukanye bya komine Ruyigi niwo mwuga Evariste Ngoyagoye yahisemwo amaze gusubizwa mu buzima busanzwe ngo ntivyari bimenyerewe aho muri iyo komine. Miheye Kanyange yamusanze ahakorera amwiganira uko yatanguye n'icyo bimaze kumushikanako. Nankana Miheye Kanyange.
Uyu mwuga wanje ndabona mu minsi urashobora kukomera.
Yitwa Evariste Ngoyagoye asanzwe ari muri koperative Sangwe Club Abahumure. Tumusanze aharangurira umurimo wiwe wo gutegura amashugwe ku mwonga wa Barijac ugabura Gasanda na Nyamutobo. Ugutegura amashugwe n'umurimo utarusanzwe umenyerewe muri Ruyigi yabitanguye gute?
Ibi mu kuvyiyumvira je kera narahoze ndi umusirikare niyo misi heze hanyuma nakorera mu ikambi ya Muyinga niho umushefu yantwara umunsi umwe yaje kugura amashugwe Bujumbura. Ndabona kuntu aguza amashugwe nanjye ndabikunda ko uyu mwuga mbona maze gutaha najewe nashye niyumvamo uwo mwuga najye no gukora maze gushika mu karere ka Ruyigi.
Afise abana batatu yemeza ko uwo mwuga umufasha aronse amafaranga akiyumvira ahubwo kwagura ahakorera.
Yego je biransahiriza cyane nduko ndabikora nk'iyo ndose umukiriya nkaronka udufaranga hari ukuntu usanga tuca dutera twagura amaproje mu mezi yo mu kwicumi cumi na rimwe cumi na kabiri aho turaronka abakiriya benshi cyane ku buryo nubwo no mu miliyoni ushobora kuboneka nk'ukwezi.
Avuga ko ahimbagwa no gutegura amashugwe no kuyatera mu gushariza mu bibanza bitandukanye vya Ruyigi.
Nukuri ku mabarabara murabona nk'uko twashariza hajya kuri rompwe aha ku mabarabara hose ku mpangu bafise nk'urupanga kagomba gukora jaridi ndani mu rupangu turabimukorera cyane ku mukwibarabara ari ukuntu dutera amashugwe kwibarabara ugasanga harashagike.
Uwo mwuga Evariste Ngoyagoye yakoze kuva asubijwe mu buzima busanzwe muri 2008 asaba intwaro ko bomuronsa ikibanza cagutse.
Mireye Kanyange tugushimire amakuru yacu tuyabandanize ku nkuru y'umubabaro. Patiri Amando Kana yahora arongoye ikigo Foyer de Charite cy'i Bujumbura yitavye Imana kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 30 umwaka wa 2026 ni nyuma y'igihe yari amaze agwaye. Patiri Amando Kana akomoka muri diyoseze nkuru ya Bujumbura yavutse kwa 24 mukakara umwaka w'1960 imurambya muri paruwase Bukeye. Yarigishije mu iseminare y'Iburasira iri muri diyoseze ya Ngozi aho hari mu mwaka w'1995. Amando Kana yarakoreye ubutumwa bwiwe muri paruwase ya Munanira na Bukwavu kuva mu mwaka w'2001 niho Patiri Amando Kana yahawe amabanga yo kurongora Foyer de Charite y'i Bujumbura. Akaba yarazwi kandi ku nyigisho yatanga kugwaruka n'ingo mu ndwi yahariwe Umweranda Valentino. Radio Isanganiro iramwifurije uburuhuko bwiza.
Amakuru yo mu makungu.
Mumakuru avugwa mumakungu mugihugu cha Burkina Faso leta yicho gihugu yamenyesheje ko imigambwe yose yafuswe iyo ngingo ikaba kandi ikuraho amabwirizwa agenga ibikorwa by'imigambwe ningingo yasohowe kuri uyu wa kane n'umukuru w'icyo gihugu Ibrahim Traoré iranemezwa n'inama shikiranganje ugu mushikiranganje w'intwaro yo hagati wo muri icyo gihugu cha Burkina Faso ngo gufuta imigambwe biri mu ntumbero yo gusubira kunagura icyo gihugu ngo kuko byaragaragaye ko imigambwe yari itunganijwe nabi ikindi ngo nuko hari kigwa cyakozwe cyerekanye ko ukuntu imigambwe yagiyiragwirirana biri mu bituma abantu bacanamwo bikanabangamira ubumwe icyo gihugu kikaba kitwawe nabahiritse ubutegetsi kuva mu kwezi kw'icyenda 2022 Burkina Faso ikaba yari ifise imigambwe irenga ijana 15 gusa ikaba ariyo yari iserukiwe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ni hano duciye dusozerera amakuru mu kirundi twari twabateguriye shimire Alphonse kubw'Imana yamfashije mu buhinga bw'ivyuma shimire na bagenzanje bo mu ruganda bamfashije kuyatororokanya kuri mikro yari Alexis Ndayisenga mugumane na Radio Isanganiro